indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri aya makuru kuri no mugoroba ndayagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa kane niho hahimbajwe umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi mu Burundi inanimpuza amasendika COSIBU na CSB zerekana ko ubukene buri mu bihanze abakozi n'akazi nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abakoresha kubahiriza uburenganzira bw'abakozi babo Sentare yubahiriza amatungo ya leta mu gihugu itangaza ko igiye gutanguza amatohoza mu bitaro n'amavuriro zoba bikoresha ukutariko amafaranga baronswa na leta biri mu byashikirijwe mu nama nshingamateka kuri wa gatatu aho abashingamateka berekanye ko hari abagwayi batakigwa neza ku mavuriro amwamwe nayo bamwe mu banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura barasaba ko abatware bimirije gutogwa mu nzego zitandukanye mu matora yimirije gushikiriza mu migambi yabo ibirungu bikogwa bashobora kurangura kuko muri kahise abanyagihugu bavuga ko hari abashikirije imigambi ariko ntibayirangure Kofi Olivier Bentwine wari karatuma amajwi abashikira aya makuru muri komo yashikirizwa na Kristalize Harerimana twese tubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe inanimpuza amasendika COSIBU na CSB ziridoga ko muri bimwe bihanze abakozi arubukene mu gihe ibirori byo guhimbaza uwo munsi ku rwego rw'igihugu vyariko birabera ku mugwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura umukuru w'igihugu yasavye ubushikiranganje bwose hamwe n'abakozi kugira amanama hazogere ku munsi mukuru wo kwikukira batandicegeranyo cerekana uko ubutunzi bw'igihugu bwodozwa ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Claire ya kangondi
Tuzoje kumunsi mukuru wa Departasa nampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga inama mwagize hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora murabe ko amahera
mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi waserukiye inanimpuza amasendika COSIBU na CSB Celestin Savimana akaba yashikirije bimwe mu bibazo bihanze abakozi
ibibazo bihanze abakozi byama byashikirije inzego zose zibiraba mugabo tukabona ko gutora inyishu z'ibyo bibazo biteba akazi nta gaciro kagihabwa kubera imigambwe ugasanga hamwe hamwe yo hagomba gutangwa akazi aho guhiganisha bene Burundi babyipfuza mu kunganisha Abarundi bose imbere y'amategeko intonde z'abakaronko ugasanga zivuye mu migambwe nitworangiza tutabibukije ko ingorane nyamukuru uyu munsi zihanze abakozi n'abanyagihugu ari ubuzima buzimbye kuburyo abantu batagishoboye kubaho hari n'ikibisonga ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'ibitoro
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yagize ico yishura ku kibazo kijanye no guteba kwishurwa ku bibazo by'abakozi hamwe no gutanga akazi hakoreshejwe nkunzi
mwavuze ibibazo biteba kwishurwa nabonye ibibazo iminsi yose abakozi ariko baravuga iminsi yose baraba leta abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ibyo bibazo byanyu bavuze ibyo gutanga akazi bakwikije nkunzi abo rero bavuga ngo batakazi kwa mwana wa mama nibigugu ndabibabwiye abo batanga ubuzi barenganije nibigugu kuko ujya ntacapfa rose ahubwo uri kumwigisha nabi none ndabahanura hakazi umuntu agashoboye
naye ikibazo ku bijanye no gutorera inyishu ku bukene umukuru w'igihugu agira ati
none wari uzi yuko ubuzi mutabuzimbuye buzozimbuka gute none muzokora ama service gusa nta mwembe muzana none bizogenda gute tubanze dukore amasaha imana yaduhaye yo gukora uwaduheza agiye kuduheza ngo dukore amasaha 8 gusa ku munsi iyumvire guhomba amasaha 16 ku munsi murazi cari nimugende mukora ajya amasaha 8 ari mu mategeko utugende ukora andi 8 ivi wawe urabe kutazotu
umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ni uwo kwibuka uburenganzira bw'abakozi no kwibuka bahaburiye ubuzima baharanira ko amasaha y'akazi hoshingwa ko yoba amasaha 8 ari ubu yisungwa mu buzi
Claire ya kangundiye urakoze uwo munsi kandi ugeze harabigisha babakorera bushake mu ntara ya Gitega banegura ko gushika ubu batarashobora kuronka akazi bakanavuga ko ku bwabo uwo munsi mukuru ataco ubabwiye kuko baronswa intica ntikize bagasaba leta kwiga ikibazo cabo igitega twakura mugenzi wacu Anicete Ntanguvu
Abigisha abo bakorera bushake muri commune Gitega bavuga ko uyu munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi bawumva ku izina mu gihe harimwo abamaze imyaka bakora ariko bataragira amahirwe yo kuja ku rutonde rw'abakozi ba leta bamwe muri abo bigisha barenga amajana atatu muri iyo commune ya Gitega bashikiriza ko biturutse ku bisata bizemwo bakaro baronkamwo impapuro z'umutsindo batarigira babona bashikirwa ku rutonde rw'aba bushikiranganje rw'abakozi n'akazi bugenda burinjiza mu kazi buri mwaka. Abanabandi batangazwa nuko igisata cabo kitarigira gishirwamwo mu gihe ku mashuri atandukanye bakeneye abigisha bico cigwa banonosoye. Umwe muri bo amenyesha ko yarangije inyigisho za kaminuza mu gisata c'igiswahili mu mwaka wa 2016 ariko atararonka akazi, ahavuga ko yagiye no kuronderera mu makomine yandi y'intara ya Gitega. Yagaragaje ko akeneye abigisha bicigwa c'ururimi rw'igiswahili ntiyashikirwa. Abo bigisha babakorera bushake bavuga ko ubuzima babayemwo atako bwifashe na bugingo n'amafaranga y'intica n'ikize angana 60,000 kubize za kaminuza na 40,000 kubari munsi yabo baheruka muri komine Gitega kuronswa ukwezi kwa nzero bagatera kamo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi gukurikirana ibyo bibazo abigisha bakorera bushake barimwo nabo batunganirize. Umwe mu ndongozi z'amashirahamwe aharanira agateka kabigisha ku rwego rw'igihugu asaba ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kongereza nyabuna ibitigiri by'abaronswa akazi ku mwaka hamwe no gushiraho itegeko ritomoye rigenga uyu muguyo wigisha wakorera bushake mu ntumbero yo gutorera umuturama izo ngorane zabo. Arise nango bigitega Radio Indundi Kituro.
Tukivuga ibijanye n'akazi, ihuriro ry'amasendika y'abakozi bahurikiye mu gisata cy'inyigisho yamara ribona ko ingorane zitari muri ico gisata gusa ahubwo ari rusangi. Umukuru waryo Antoine Manuma ariko asanga rikora cyane kumwigisha kuko we atagira amasaha ahereza ko uwo mwigisha abona ko ingendo yo kwiyungonganya kugira abigisha bazibire ibihengeri babafise ifise ibyo yica ku nyigisho zitangwa. Asaba ko hoba ibiganiro hagati y'abigisha na leta kugira barangure neza uwo mwoga. Kurikira Antoine Manuma.
Sinovuga ngo nabo mu gisata cindero bonyine nabakozi bose muri rusange imishahara bafata ni imishahara mito cyane, ubuzimba burazinze cyane. Urunani impunza amasendika kusibu waramaze kwerekana umushahara muto umukozi yo hembwa kugira ngo ashobore kubaho abesheho n'umuryango igiha ufise wababa imiliyoni 3. Hanyuma nko mu gisata cindero umuntu yiyumvira neza igihe afise ivyankenegwa urabona leta iravuga ngo genda muje muri yugunganya ngo urabona umushahara ni muto. Ndikuvuga ko bahamagarira abigisha uhe bakazi bakaja gukora ivyabo kugira babe
babivugwa ko byo kugwa nyuma y'amasaha y'akazi. Mano
rego umwigisha akora amasaha yose, amasaha y'akazi ntaharuritse kuko uhejeje kwigisha mu ishure ucugenda ugategura watanze akabazo ugakosora ukandika amanota. Kandi rero harya hari ico bigutegura icigwa mu ciyumviro, rero singombwa ngo uburi mu ishure canke harya abigisha bakoranira uguma wiyumvira aho uri hose. No kuvuga rero ko umwigisha mu isanzu amasaha y'akazi ntawo yaharura ngo yashobora, arico gituma akeneye gufatwa neza. Ubwa mbere icyo novuga nuko haba intumbero nziza kugira ngo umwigisha ashobore kuronka ivyankenegwa biza ubwa mbere gufungura kuryama amagara meza gutyo akore neza. Byose byova mu biganiro tugahuriza hamwe. Ikibazo nyamukuru nuko leta imengo igomba kunyegeza ingorane mugabo zirigaragaza aho zigaragariza sahanda akanovera kagoma kagabano gushikana muri kaminuza. Icyo ni cerekana yuko leta itegerezwa gufata nkama ikibazo cy'umwigisha.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura ingendo ya bamwe mu bakoresha badahakanya abakozi ngo bumve ibibazo bibahanze. Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa gatatu buca hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, Evariste Ndayishimiye ahamagarira ababijejwe kwihuta gukemura utunenge twose twibonekeza mu mategeko agenga abakozi n'akazi. Aho akaba nabahamagarira kandi ko umwimbo ubonetse uheze ugasabikanywa neza hagati y'abakoresha n'abakozi. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Bamwe bakoresha twarumvise ko hari muri mwebwe abarenganya abakozi bakorera amashyirahamwe yayo, mbere bamwe bakanka kubadeganiriza kazoza, abandi ntibabavuze, abandi nabo bakabirukana atamvo. Twarumvise kandi ko hariho utunenge mu mategeko amwe amwe ntunganya kazi y'amashyirahamwe atekanya ko umukenyezi agiye mu karuhuko ko kwibaruka aroswe igice cy'umushahara. Turashimishwa nuko indongozi zabaye koko indongozi imbyeyi z'ubuntu zitihuse kubishyira mu ngiro turasabye abijejwe ko bakosora vuba bwango utunenge twoba turi mu mategeko ntunganya kazi n'agenga abakozi n'akazi abohera mu mugongo umukozi twarumvise ko gushika n'ubu hari habakoresha batarategera akamaro k'amashyira hamwe aranira agateka k'abakozi ndetse badaha n'ijambo abo bakoresha nabo ndabategetse kubitegera no kujina maningingo kuko umukozi sigikoresho bakoresha giheze bagatangaho umukozi n'umuntu yazanye mutahe w'ubwenge n'inkomezi kugira ngo mushire hamwe mugwize umwimbo none rero ku mwimbo mwarose umwe wese naronke ibimubereye umwe wese atange ubushobozi bwiwe umwe wese aronke ibijanye n'icyo yakoze naco kikaba kibonekera ku mwimbo
Radio Indundi Culture
Sentare yubahiriza amatungo ya leta mu gihugu itangaza ko igiye gutanguza amatohoza mu bitaro n'amavuriro byo babikoresha ukutariko amafaranga baronswa na leta mu byo bakoresha buri mwaka kugira horoherezwe ababitura ibyo bitaro n'amavuriro cyo kimwe n'abahakora ibi biri mu byashikirijwe kuri uyu wa gatatu imbere y'inama nshinga mateka aho urongoye iyo sentare yari gushikiriza icyegeranyo cy'umwihwezo iyo ntego y'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'amafaranga abashinga mateka bagize ico bashikiriza kuri ivyo bari dogeye abagwayi vyanka ko bakigwa ku mavuriro amwamwe kubura imiti kutoroherezwa kubakora muri ayo mavuriro ino nkuto yibaza mugenzi wacu Diodone niyo yanzigamiye yaraho atugiye ku muriri
hari myidogo cyane mu gisata cy'amagara y'abantu
Bamwe mu bashinga mateka bagize icyo bashikiriza kuri iyo myitwarariko ni nk'umushinga mateka Pascal Bizumuremyi ayashatse kumenya intererano ya Sentare yubahiriza amatungo ya leta ku bibazo byibonekeza mu gisata cy'amagara y'abantu
hari myidogo cyane mu gisata cy'amagara y'abantu myidogo bavuga yuko baheraniwe amafaranga atari make na leta baravuga yuko hari n'amavuriro amwamwe ugiye kwivurizayo ugasaba n'umuti cyo bagufasha gusa ari consultation agacha bakurungika muri pharmacy ngo gena nga nta miti hari selove muyibona gute ko mwatu bariye yuko habayeho amelioration kubijanye na budget
kubwo umushinga amateka Martin ivyabandi we avuga ko ari ningingo zitogwa mu nama nshinga amateka ariko zigahura n'intambamye mwishigwa mu ngiro ryazo ahatanga karero kikarata yukwivuriza ko CAM carte d'assistance medicale
example ni CAM muri budget bise twara gitoye mugabo ugiye kuraba les mesures les modalités d'application bisa nkuko vyatevye muri exercice kirihere kico kintu kitakozwe neza yo habaye gusamara gato nyene gutangi kuri wewe na wacha yisamaza gwasaka ya bigambi ari gukogwa kare ishuye kubigikotswe
kuri iyo myitwarareko yabo batowe n'abanyagihugu urongoye Sentare yubahiriza amatungo ya leta leo Paul Kabura yishura agira ati
vyarakiye secteur de la sante usanga havugwa ibintu byinshi havutse ko n'abakozi usanga baheraniwe amafaranga ndetse ko n'abivuza bitoka nakira ndamenyeshe ko mu byo cour de compte ijejwe hariho audit des hôpitaux tubagendera hanyuma turabe ma structure de soins turabe ibyo bintu ingene imeze
uyarongo iyo Sentare n'atashimye kudomu urutoki ku bitaro biriko bikogwa kwa isuzumwa n'abacamanza b'ubwo rwego yamenyesheje ko icegeranyo c'ivyakozwe vuba kigiye gushikirizwa inama nshinga amateka mu mwaka w'amafaranga w'2025 mu mwaka w'2026 hategekanijwe ko amafaranga anyuruzwa n'asuzagurwa na bimwe mu bisata vya leta hazokwegeranywa ayarenga miliyari 5 mu mafaranga y'amarundi nimuge mu mwaka w'amafaranga w'2024 ushu mwaka w'2025 hategekanywa kwegeranywa nyarenga miliyari 3 mu mafaranga ya marundi
Theodone niyo yanzigamye urakoze bamwe mu banyagihugu bakomugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura barasaba ko batware bimirije gutogwa mu nzego zitandukanye mu matora yimirije gushikiriza mu migambi yabo ibikogwa bashoboye kurangura imbere y'ikiringo gisigaye ngo imyiyamamazo itegekanijwe muri uku kwezi ngo itangure abaganiriye na Radio Indundi Culture babazwa nuko ikiringo c'imyaka 5 kigiye kurangira ibikogwa vyiterambere vyari vyemewe n'inzego zikiri mu mabanga gushika ubu bitararangurwa ariko rero hari n'abandi bemeza ko hari ivyo bashima umviriza bamwe muri aba banyagihugu baganiriye na Radio Indundi Culture
mana mabara ya koresh oo kia kuitwa kubiju shaka wala kutunga nilitz mikami batu kime ni ya kotzwe kama wala warari mibi noko noko kubitera mbe nana kime wadu kore kabisa chesa wanuko mikami wawe mire yawe negi hugu wakabishira mongir
kwa kuitore mema nama wafuka nguwari kinini nyatu wajara hindu changingu mbeze wikiani mana mabara ya koresh urumva ku banduru ari cyubona yuko ari mikende ku rundi ruhandwa zanga byaracyaje
aho badutora duheruka tunikana tugatora n'ibyo bakoze bashimye ibintu by'amazi ubu bisumba hijya yecu wa mazi turayafise frame n'amatara turayafise n'ahacika nta muri umwanya munini frame ico mu byo bemeye mu byo bavuze ivyo biriho frame kugira kintu cyo dufasha kugira turonko ubuzima tubeho nta biriyo ntihagira binamba makarati amabarabara yarapfuye uri kubigiramwo bashe utumugenda n'amaguru alico tubasaba giye gutogwa bijya bemera ntibabishitse ntibasubire kwemera ubuki bategeka ntidupfa amaso aheze mu nzira turereka nibareke kwitoza kandi nabo batakoze ntibasubireyo nihaza bo bandi abo bandi nabo bijya batakoze babikora
yego abadutwana ndabaza ntabo ndumva base muhira baza bakavuga ngo ejo muze mwikari na ariko yaba batora tayi bikogwa sanga imba nabakora mana nta kindi no
kwa dufatiye kubatowe mu matora heze tukaraba n'imigambi baranguye muri iki kirengo bamaze biri hariko ntibishemeye cyakabisa turavye ku bibaza abanyagihugu bafise abanyagihugu batari bake bari doga rero ico cyo dusaba nuko bogira ico bahinduye muri amatora azana aho bagashiramwe eforo ntibagume bavuga ivyo badashitsa mu ngiro amabarabara no kuri umenga barayibagiye no mu makaritie harakenewe ikintu cyitwa amatara n'amazi gicamazi baragerageje ubugabo ikintu kijanye n'amatara n'ubu ntiturakibona twebwe abenegihugu abagiye kwiyamamaza bovuga ibyo bazoshobora kurangura mu kiringo kizoba gitegekanijwe mu gihe batababikora rero urumva yuko baba ariko baraturenganya twe abenegihugu nta kamaro ho kujya kubatora mu gihe wo kwiyamamaza atacu zomara abenegihugu wofu muhitamo kubihe
ni saa 12 z'umugoroba ni 34 tubashimire mwese mariko murumviriza ano makuru ni nano aciye agarukira shimire kandi Koffi Olivier Bentwari karatuma amajwi bashikira aya makuru mariko yashigizwe na Christa Yezu Harerimana mugira umugoroba mwiza mwese murakoze